ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ngaramutse nshutse mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere, itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Muri studio muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Abo bitwaza yuko ngo nibo bayiteje imbere ngo hama n'ubwo butunzi bwabo ngo bugaca busesagurwa n'umugambi uri ku butegetsi, bagaca bavuga rero bati dukeneye kwiyonkora kuri ibyo bisuma. Iyi ntwaro ngo ni intwaro y'abantu bagira isurire cyane.
Uyu ni umupfasoni w'umurundikazi Helene Mpawenimana aba mu gihugu cya Espagne. Aho abantu barenga amajana ane baraye bakomerekeye mu myiyerekano yabaye mu ntara ya Catalogne, aho abantu bo muri iyo ntara bariko barondera kwiyonkura ku bwami bwa Espagne. Iyo nkuru hamwe n'iyindi yerekeye ingingo zibiri zitandukanye zafashwe mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bijyanye n'agateka kazina muntu ku Burundi, hamwe n'iyerekeye ukwigarurira kw'intara ya Congo yari yarafashwe n'abagwanyi ba Mai Mai kwagizwe n'igisirikare cya Congo FRDC, n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse n'inshuti z'Ijwi rya Amerika. Intumwa ya ONU mu biganiro hagati y'imirwi ibiri irwanira ubutegetsi muri Libya ivuga ko ivyo biganiro byo guhinyanyura amasezerano azoshikana ico gihugu ku ntwaro mfata kibanza byateye intambwe ziboneka. Gassen Salame avuga ko indwi bari bamaze mu biganiro itinisi ku murwa mukuru wa Tunisia yatumye bumvikana ku bintu bikomeye bitari bike byohindurwa kugira amasezerano yasinywe mu mwaka wa 2015 muri Maroc agire icha hinduye ku ruhagarara rwa politike muri Libya. Impande zibiri zishamiranye muri Libya zizosubira kuganira mu ndwi iza kugira babandanye kwiga ivyo batarumvikana ko ivyo iyo ntumwa ya ONU yabitangarije abamenyeshamakuru kuri uyu w'Imana. Libya cyatanguye gutabagurika kuvaho intwaro ya Muammar Gaddafi isenyuriwe mu mwaka wa 2011. Amasezerano yo muri Maroc ashyigikiwe na ONU yashitse ku ishingwa rya leta y'ubumwe, ariko iyo leta gushika ubu ntirashinga imizi ku buryo itarashobora no kugenzura igihugu cyose. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu uremanga ko ariwo wakoze igisa n'igitero cy'iterabwoba aho abagore babiri bishwe bacumizwe imbugita ku gituro cya gari ya moshe mu gisagara cya Marseille ni mu Bufaransa hareje ku munsi w'Imana. Ivyo muhari wabitangaje ubicishije ku rubuga rwayo ngurukana bumenyi rwa interinete utangira kw'amakuru. Abategetsi b'Ubufaransa bavuga ko umugabo yakoze ubwo bwicanyi yasemerera avuga ati Allahu Akbar, bisigura ngo Imana n'inkuru, imbere yuko araswa akicwa n'abasirikare b'Ubufaransa. Yabo yagabye ico gitero canke abo cahitanye nta myidondoro yabo yatanzwe. Ahandi havugwa iterabwoba ni muri Canada, aho igipolisi cyafashe umugabo afise amamuko muri Somalia yagonze umupolisi n'imodoka hanze y'ikibuga cy'umupira w'amaguru mu gisagara cya Edmonton ahejeje aja kumucumagura n'imbugita imbere y'uko ahunga. Uwo mugabo nyene mu nyuma akoresheje indi modoka yaciye agonga abantu bane bariko bagenda n'amaguru mu gihe igipolisi cyariko kiramwiruka inyuma ku munsi wa gatandatu. Abo bagonzwe uko ari batanu bari mu bitaro kandi uko bamerewe ntikwamenyeshejwe. Igipolisi cyo muri Canada cyavuze ko uwo munyasomaliya yariko asaba ubuhungiro aho muri Canada. Kivuga kandi ko mu mwaka wa 2015 yabajijwe n'igipolisi aho cyamwiketse ko agendera ku byiyumviro by'umuhari wa leta ya Kisilamu, ariko mu nyuma yahavuye arekurwa. Abategetsi ba Canada bavuga ko bisa n'uko iki gitero yagikoze ku gatwe kiwe. Hano muri Amerika naho rewe perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yavuze ko yabwiye sekretari wa leta Rex Tillerson ariwe umushikiranganyi ajejwe imigenderanire ko ariko aratumwanya wiwe mu kugerageza kuganira na perezida wa Korea ya Ruguru. Trump yagize ati ewe Tillerson, ntacutakaza umwanya wawe tuzokora igikwiye gukorwa. Trump yabyanditse ku rubuga rwiwe rwa Twitter ejo ku munsi w'Imana. Departement ya Leta ya Amerika ku munsi wa gatandatu niho yatangaza ko Korea ya ruguru atakimenyetso na kimwe yerekana ko yifuza ibiganiro ku mugambi wayo wa nuclear. Nyuma yaho Tillerson amenyeshereje ko Amerika yavuganye n'icyo gihugu. Amakuru tu yabandanirize muri Mexique bitigira by'abafuye muri Nyamugigima ihitiye muri ico gihugu byashitse ku bantu 361 ni nyuma ya ikindi kiziga gitorewe ku murwa mukuru Mexico kuri w'Imana mu bisigarira by'amagorofa ya bomotse. Mu gihe ibikorwa byo kurondera abafuye no gusukura ibisagara bikibandanya, ibiharo by'abafuye byabandanije biduga inyuma y'indwi z'ababazi ibiri iyo Nyamugigi mibaye hari ku itariki ya 19 z'ukwezi kw'icyenda. Umukuru w'igisagara cya Mexico avuga ko abantu 8 babuzwe irengero bibaza ko boba bakiri mu bibomoke vyimwe mu magorofa 38 yabomotse muri ico gisagara. Naho muri Algeria igisirikare cico gihugu carisha abantu 5 bagira kuvyiyumvira by'idini rya Kiisilamu bari bitwaje inkoho mu bikorwa bya gisirikare carimwo mu buseruko bw'umurwa mukuru Alger nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'ico gihugu ajeje kwivuna abansi. Abategetsi ba Algeria bakoresheje ijambo iterabwoba bagomba kuvuga abayisilamu bitwaje ibirwanisho batanguye kugaragara kuva mu ntango z'umwaka w'1990.
Urakoze ya Louise kumakuru udushikirije. Naho numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ingabo za Congo FRDC zaraye zigaruriye akarere ka Mboko kari muri sekiteri ya Tanganyika mu ntara ya Kivu ya Majepfo. Inyuma y'intambara ikomeye yazindutse iba mu gitondo cejo kuwa Mungu itariki imwe z'ukwezi kwa 10. Ni nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Kuva mu gitondo cyo kuri kino cyumweru tariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017 mu masaha 5 nibwo ingabo za leta ya Congo FARDC zigaruriye centre ya Mboko yari imaze icyumweru cyose mu maboko y'abagwanyi babo Mayimayi ya Kutumba. Ndore ko aba bagwanyi babo Mayimayi bari bayivanyemo ingabo za leta FARDC ku kindi cyumweru tariki ya 24 y'ukwezi kw'icyenda. Amakuru atangwa na perezida wa societe civile muri sekiteri ya Tanganyika uri muri centre Mboko ahabereye imigwano bwana Sukuru Mwefu avuga yuko isantre ya Mboko iri mu maboko y'ingabo za leta ya Congo naho abagwanyi ba Mayimayi bahunze berekeza mu misozi yo kwa Mbogo ndetse ni akabondozi nayo iherere muri sekiteri ya Tanganyika. Kugeza ubu ntiharatangazwa ibyaba byangirikiye muri iyi migwano cyangwa se abamaze kugwa muri iyi migwano, usibye yuko abaturage bo kwa Mbogo bahungiye mu mihana yo muri Kenya abandi nabo bakaba bahungiye mu mashyamba y'ibiga. Ariko andi makuru avuga yuko hari impunzi z'abakongomani zahungiye imigwano mu nkambi yo mu Rusenda icumbikiye impunzi z'abarundi zirenga 30,000. Ibi bikaba byemezwa na perezida w'inkambi yo mu Rusenda Tirampeba Emmanuel.
Impunzi z'abakongomani bavuye mu mpande za Nundu na Mboko bamwe bashyize hano basabye ngo tube kubaherezaho bashyikira mu gace twababwiye ko nk'impunzi twashobora buca kuba kapita
urebye impunzi zagezo ngaho mu Rusenda zirangana gute?
Abo mbona hano bashika nk'abantu bakira batandatu mugabambwiye mu gatunguru wa gatatu mu gatunguru ya kabiri yose ko barimo hari nabo nabonye baca ngaho barengana kuko bagiye mu rurinda mu banyagiye gushake bagiye mu kanga.
Muri kino cyumweru dusoje abagwanyi ba Mayimayi ya Kutumba bari bigaruriye uduce twa Mbogo na Swima na Makobora two muri territoire y'Ifizi ndetse bagaba ibitero mu nkengero z'umujyi wa Uvira bakoresheje inzira y'ikiyaga cya Tanganyika. Ariko ingabo za FARDC zifatikanyije n'abasirikare ba MONUSCO baza kurasa amata 5 y'intambara y'abagwanyi ba Mayimayi kuri uyu wa kane tariki ya 28 y'ukwezi kw'icyenda. Kuva imigwano yatangira ikaba yaradindije urujya n'uruza rw'abantu muri territoire ya Uvira na Fizi, aho hari abagenzi bari bamaze icyumweru Uvira barabuze uburyo bashobora gusubira iyo batuye muri territoire ya Fizi.
Ikibazo twari dufite twabuze inzira tumaze iyinga ahangaha dutegereje ngo turabone inzira, ariko habaye ibita twishwe n'inzara twabuze icyo tujya n'ibintu bitugoye cyane. Twahagaze hano kabiri ariko tuvuye Bukavu dukeneye ngo tuzamuke na gatatu tubura inzira dusanga ibitazabaye tushakisha inzira tuburaho duca dusanga ni mu masasu menshi imodoka zahagaze amakinga byose byahagaze
kuri uyu wa gatandatu tariki ya 30 y'ukwezi ku 9 nibwo ubuyobozi bwa gisirikare bushinzwe intambara bwari bwahaye abagwanyi bo mayimayi ya kutumba amasaha 48 kugira ngo bashire imbunda hasi ku bushake bwabo byananirana leta igakoresha imbaraga bedatse ngabo kubwijwe rya Amerika ibuvira mu ntara kivu y'amajyepfo
Mundwi heze ku rwego rw'ishyiramu mpuzamakungu ONU hasa n'ahasohotse ingingo zibiri ku gihugu cy'u Burundi ku kibazo kimwe c'agateka ka muntu umugwi w'ibihugu vya Afrika byari byayobowe na Tunisia byari bimaze imisi byiga agateka ka muntu ku Burundi byashikirije inama ya ONU icegeranyo kivuga ko bishima ko u Burundi bwemeye gukorana na ONU ku bibazo by'agateka ka muntu ariko nyuma y'amasaha make ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya byo byashikirije raporo ivuga ko abahinga batatu ba ONU bakwiye kubandanya amatohoza ikiringo cy'umwaka umwe babandanye gutohoza agateka kazi na muntu ku Burundi ivyo byo babisigura iki ambassadeur Alain Nyamitwe kubatabitegera neza ivyo byo babisigura iki byagenze gute mu nama inkuru ya ONU
bisigura neza yuko ibihugu byo mu cyaha mu gihugu Afrika byatahuye neza gusumba mbere ibihugu by'ubuyi cyasha mu gihugu Buraya birekeye agateka kazi na muntu mu Burundi kuko mu ngingo bashikirije barasabishanye cyane yuko hoza abahinga kuza gufasha leta kugira ngo bakorane n'inzego mpuzamakungu mu byerekeye kwigisha kumenyekanisha no kubahiriza agateka kazi na muntu hano mu Burundi leta assistance technique muri rurimi rw'Igifaransa hanyuma baranashima yuko na leta y'u Burundi kuko yemeye gukorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu kuri iyo ngingo ariko ibihugu bya Buraya byo byabananye bivuga yuko hakiriho agahaze yuko bakeneye kuwa mugwi wari warashinzwe ikibuga cyo kugira amatohoza mu Burundi kuwo bandanya amatohoza yawo mu kiringo cy'umwaka mukaba mwibuka neza yuko leta y'u Burundi yari yaranse icyegeranyo kivuye muwo mugwi kuko ingingo resolution ya ushiraho leta nayo nyine yari yayemeye kumvikana neza yuko mu gihe tutemeye iyo ngingo bitasha kwemera kivuye mu iyo ngingo rero twe twibaza twibaza yuko nkumbure bari kureka iriya ntambwe nini twashyize kuduciye mu bihugu bya Afrika kugira ngo dutere imbere ko mu iyo ngingo nyine baravuga neza yuko abo bahinga bazurungika bazogira n'amatohoza hamwe bagashikiriza ivyavuyemo abajeje gutegeka tukane mu Burundi kugira ngo abo bagize ivyaha bakurikiranwe cyo na just atari bishasha na gatoya kuko muri kaneza ko mu kwezi kwahera hariko inyimo nk'iyo nyene yafashwe kubyerekeye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ibyamabi yakorerwa mu ntara ya Kasai aho umugwi witwa Kamwe na Nsapu washashika inganda hagapfa abantu benshi rero kugira ngo habe amatohoza meza huza umugwi nk'uyu ukorana n'abategetsi bajeje n'ubutungane kugira ngo kuko icyo kintu cyo bagihaze gikosorwe
None nk'igihugu cy'u Burundi mubona canke mukeka bigiye kugenda gute mu minsi iri imbere
mbure hacari kare kugira ngo umuntu agire icyavuga mu kuba mwabonye yuko mwakugenye yuko leta y'u Burundi yashimye ingene ibihugu bya Afrika vyayishigikiye bigashyigikira u Burundi bigashaka kuhatogwa inyishu irashe atari inyishu y'impuzanano inyishu yoba ije igamije ku no kwita ku konona ariko nk'icyo cyabaye iyo cyo cya kabiri bon ahanini ingingo nyamukuru ni uko ivuga yuko ujya mu gihe waba abahinga batatu wari washyizweho umwanya ikintu cy'umwaka umwe hanyuma bagasaba yuko uwo mugwi ugenda gutanga isigaranyo muri yana mahuru ya ONU mbere iturimwo iyinye igira iya 22 izera mu kwezi kwa 12 twebwe rero tubaza yuko mu minsi iri imbere tuzoshyikiriza iyo nama nyine yuko twibaza neza ko iyo ngingo yafashwe atari ingingo yubaka kandi ko bari kureka bagakurikiza aho abandi bo mu karere ka Afurika bashize hama kandi tukasugura yuko hariho nikindi nyamukuru tushikiza ngaha cyuko aho bari bavuze byerekeye ya senare muzima kongu mwanyo ya CPI bahavuye bonyine babona yuko ibihugu bya Afrika bitabishyigikiye ku mvu nyinshi zinyuranye ibihugu byagiye birashyikiriza hanyuma rero kandi mu rwandiko rwa nyuma rwasohotse bonyine barabikuyemo bakoresha icyo nakwita igifaransa kirekire cyo kuvuga yuko bagiye gusaba uwo mugwi nguze witure yanamamuri makungu ya ONU ngo hamwe n'ama nyene gukiraba yuko bibereye yuko yorumika yotanga navuga intumbero mu yandi mu bindi bisata cyane mu makungu ONU mu byerekeye abatekazi na muntu tukozera yuko nkumbu yo bashaka bakareka tubakoresha igurwandiko iyo ngingo yari yashyikirijwe n'ibihugu byo mu ijyasama ry'ubumwe bwa Afurika.
Alain Aime Nyamitwe, umushikiranganji yajejwe imigenderanire n'amahanga mu Burundi, murakoze cyane ku mwanya muduhaye.
Murashimye, murakoze.
Dukubitire i Burayi naho abanyagihugu bo mu ntara ya Catalogne barenga amajanane barakomeretse kuri uno w'Imana igihe igipolisi cyari ko kiburizamwo abari mu myiyerekano ya referendum ivuga ego canke oya igamije kwemeza canke guhakana ubwigenge bw'iyo ntara ya Catalogne ngo itandukanye n'ubwami bwa Espagne. Mugenzi wacu Diane Ninehazwe yavuganye na Madame Helene Mpawenimana, umurundikazi aba muri Espagne ari kaminuza mu gisata cyo kumenyesha makuru mu gice cya gatatu cy'amashuri ya kaminuza ya doctorat, amubaza ibijanye n'ugo ruhagarara rwaraye rubaye.
Espagne yo matora ntiyemera, iriyo hoteyene amatora ntiyemera, nta gihugu na kimwe boba barasabye ngo kibashyigikire cyabashyigikiye. Ntibashobora kuvuga ko hari amatora ariko araba ahantu hatagira abacungera amatora. Baciye banasohora n'itegeko rivuga ngo aho basanga bahagaritse amatora badahari mu bantu bagiye gutora nihavemo ababyifuza bahagarikira amatora. No mu bihugu tuvuga ko tugitera imbere niba adasaka igihugu kirabikora nk'uko amatora bahagarikiwe n'ababiteguriwe bahawe inyigisho bazi ingene byose bidakugenda. Igipolisi ntawo kigeze gikoresha inguvu kugira ngo bamerere n'ab'abanyagihugu. Dewe icyo mbona, abanyagihugu baraza baza gutera abapolisi,
ariko baravuga ko ari abagera ku majana atatu n'abamaze bari bamaze gukomereka ku munsi w'ejo wa Mungu, niko ubutegetsi bwo ngaho muri Espagne bwatangaje.
Ko bishitse bagakomereka byinshi nabibonye, abanyagihugu baraza bakisuka ku gipolisi n'inguvu cyangwa bakaza babisuka ko kugira ngo binjire mu biro by'amatora ku nguvu bake bashyika niba barundagirayo amakarata yo gutora hama basohoka. Aho nigeze mbona umupolisi akubita icyo bikora abapolisi barasuguma. Usugumye harimo abaheno.
Abo amajana atatu bari bamaze gukomereka ku munsi w'ejo wa Mungu bakomerekejwe n'uko gusugumana canke harabayemo no gushwiragizamo amasase muri bo.
Nta rusoro rugeze rusohoka, nta n'indembo bigeze bakubita. Ego abapolisi barishingiye kujya umupolisi wese agiye mu ntambara abayishingira, barafite bya bisofero bambara bibakingira, barafite inkinzo. Ntibagiye ngo batere abanyagihugu, bagiye ngo bavuze ko ayo matora adashyiye mu mategeko aba abanyagihugu barasotora kandi bagasotora n'icyavuga iminsi n'inguvu nyinshi.
Mbega kugashavu bagategwa n'ikino nega madamu.
Ako kantu bagafite kuva kera ko kutemera ko ari abayisipanyoli.
Ni kweri ko bashaka kwiyonkura ku bwami bwa Espagne?
Bibaza yuko ngo aribo bateza imbere Espagne, bibaza ko aribo binjiriza cyane Espagne mu bijyanye n'ubutunzi. Bakavuga rero ngo bokwiyonkura kuri Espagne, ubutunzi bwabo bworeka kujya gusesagurwa. Bo bitwaza yuko ngo nibo bayiteza imbere ngo hama n'ubwo butunzi bwabo ngo bugaca busesa agugwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Bagasaba bavuga rero bati dukeneye kwiyonkora kuri ibyo bisuma dufate ko ariko babifata. Iyi ntwaro ngo ni intwaro y'abantu bagibiturire cyane.
Helene Mpawenimana, murakoze cyane rwose kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika aho twabakuye muri ngaho muri Espagne.
Yego, murakoze cyane namwe.
Ubu naho ni umwanya wa siporo n'imikino dushyikirizwa na bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda agiye kuyadushyikiriza.
Umupira w'amaguru guhera ejo bundi kwa gatandatu shampiyona y'icyiciro cya mbere yaratangiye. Mu mikino yabaye uwo munsi, ikipe ya Gicumbi FC yatsinze Espoir FC ibitego 2-1. Uyu mukino wabereye i Gicumbi. APR FC yatsinze Sunrise ibitego 2-0 ku isitade ya Kigali i Nyamirambo. ku kibuga cy'akarere ka Kirehe mukura Victory Sport yatsinze Kirehe FC igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Etincelles FC yatunguye Police FC igitsinda ibitego bitatu kuri kimwe kuri Stade Umuganda i Rubavu. Ejo ku cyumweru ikipe Amagaju FC yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu kuri kimwe kuri Stade ku Kicukiro. Kuri Stade kwa Mironko igikondo ikipe ya Marine FC yatsinze Miroplast ibitego bibiri kuri kimwe. Ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa kuri Stade ya Mitie Kumena. Ikipe ya Lyon Sport yanganyije na AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Nubwo shampiyona yamaze gutangira hari abakinnyi batarabona ibyangombwa bibemerera kujya mu kibuga. Ese ibyo bibazo bizakemuka ryari? Twumve Vice Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Vedaste Kayiranga.
Kubyerekeranye litige waza ngo bizakemuka ryari? Usanzwe ikipe yemereye gusabira abakinnyi 30 nibo bafite kuri lisiti bashobora gukina shampiyona. Twebwe rero kuva ku itariki 15 z'ukwa 9 iriya niyo yari deadline, ni ukuvuga umunsi wa nyuma amakipe agomba kuba yazanye lisite ibyangombwa, ni ukuvuza umukinnyi abafite kontra agomba kuzana irangamuntu ye kugira ngo tumenye niba ari umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga. Hari lisite y'ibintu bagomba kuzana byanze bikunze. Tumaze kubona rero ko amakipe amwe n'amwe atashatse kwitabira cyangwa se kubahiriza iyo tariki, komite executive, komite nyobozi ya Ferwafa yafashe icyemezo cyo kujya ifata aya makipe aje kwaka ibyangombwa guhera umunsi w'akazi, ni ukuvuga ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ukukerewe ukishyura 50,000 nyuma y'iyo tariki kugira ngo tubereke ko nibo dushaka gukorera. Ariko nanone ntabwo dushaka gukora ku munota wa nyuma, nabo bikubita agashyi bajye bubahiriza ibyo twaganiye deadline bazubahirize.
Imikino y'umunsi wa kabiri wa shampiyona iteganyijwe mu byumweru bibiri biri imbere. Umukino utegerejwe na benshi uzahuza ikipe ya Lyon Sport na Kiyovu Sport kuri Stade ya Kigali Nyamirambo ku cyumweru tariki ya 15 muri uku kwezi kwa 10. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ubu nawe dutega amatwi mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka adushikirize aya sport n'imikino mu Burundi.
Iriganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku munsi ugira kane mu mpera z'indwi twaraye turangije. Ku munsi wa gatanu ku kibuga citiriwe umugano wa Ludovico Rwagasore, umuguri rya Ludike Burundi Sport for Africa watsinze Interstar ibitsindo 4 ku busa, aho hari igihe c'isaha 8 igihe c'isaha y'icumi naho kuri ico kibuga nyene hatanye mu mitwe Buja City na Olympic Star w'imuyinga. Urukino rwarangiye ku nzinzi ya Olympic Star y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Buja City. Kuri uwa gatandatu igihe cy'isaha 8 kuri Stade Prince Rugwa Gasore hatanye mu mitwe Vitalo na Delta Star wo mu Gatumba. Ubwo rukino warangiye iyo migwi inganya igitsindo kimwe ku kindi. Igihe cy'isaha 10 naho hatanye mu mitwe Jeunes Athletiques w'i Bujumbura na Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi. Urukino rwarangiye ku nzenzi ya Jeunes Athletiques y'igitsindo kimwe ku busa bwa Flambeau de l'Est. Kuri Stade y'Igitega, Flambeau du Centre watanye mu mitwe na Aigle Noir w'Imakamba. Aigle Noir niwe watahukanye intsinzi ya 3-2 vya Flambeau du Centre. Kuri Stade Rukundo iri ku Mwumba mu ntara Ngozi hatanye mu mitwe imirwi yo muri iyo ntara ariyo Messager Ngozi na Ngozi City. Ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Messager Ngozi y'igitsindo kimwe ku busa bwa Ngozi City. Kuri Uwimana igihe cy'isaha 8 ku kibuga citiriwe umugano Ludovico Rwagasore, igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe ya Atletico Olympique na Lelier. Iyo migwi yanganyije igitsindo kimwe ku kindi. Igihe cy'isaha y'icumi naho kuri ico kibuga nyene hatanye mu mitwe Messager Bujumbura na Musongati w'Igitega. Messager Bujumbura yatsinze Musongati 2-1. Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB afise umwihwezo agira ku ihiganwa rigeze ku munsi ugira kane. Afise n'ico avuga ku bijanye n'umugwi Vitalo wahora uharugwa mu migwi ikomeye. Ku nkino zine umaze gukina watsinze rumwe utsindwa zibiri unganya rumwe.
Icyo tumaze kubona nuko inkino nka zose yinjizwa ibitsindo byinshi byinshi birenze igitsindo kimwe canke bibiri kumwe byahora mbere. Rero ni ukuvuga yuko hariho ikiriko kirahinduka, mugabo cyane cyane bikaba bitumwa n'uko imigwi nka yose ubu ifise abakinnyi bashasha bakiri bato batarafata neza bijya by'ubuhinga byo kumenya ukuntu bazibira, ukaje usanga rero bituma hinjira ibitsindo byinshi byinshi. Mugabo byiza kugira ngo n'abakinnyi bacu bamenyere kuza baratsinda, twibaza rero yuko hamwe botangura kumenyera amahiganwa bakaca bamenyera n'imikenyuro y'abamenyereza babo cyo cyabituma bashobora kuba abariza kandi twizeye yuko hamwe byobandanya ku rugero tankeka aho ihiganwa rizoherera so badushitse ku ntambwe ishimishije
nk'imigwi yarifise izina mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru twavuga nk'umugwi nka Vitalo warukomeye mu minsi iheze ubu amaze gutsindwa kabiri mwibaza ko ibyo byaba biriko biva kuki
icyatumye bigenda gutyo cyane cyane ni kubera yuko umugwi Vitalo wahindutse cyane abakinyi benshi bayo novuga yuko ari babitumwa ko bose baragiye hanze byaciye bituma rero barondera abakinyi bashasha bataramenyera amahiganwa yo mu cyicaro cya mbere bica bituma rero badashobora kubyifatamo neza mugabo nk'uko nabivuze aracari kare reka tubaho umwanya turabe nibamara kumenyera ukuntu bazovyifatamo
gushika ubu umuguri idi aridiki Burundi ni uri mu kibazo cya mbere n'amanota 12 mu kibazo cya kabiri haza Eglenoir n'amanota 10 Message Ngozi ni ya gatatu n'amanota 9 Atletico Olympique ni ya kane n'amanota 8 Olympic Star ni ya gatanu n'amanota 7 mu kibazo cya 13 ari nacyo cya nyuma hari Delta Star wo mu Gatumba ufite inota rimwe mu mupira w'amaboko basketball kuri Uwimana habaye inkino za mbere zo gusozera ihiganwa playoff ku ruhande rw'abagabo Kerne watsinze Jimukana amanota 58 kuri 58 ku ruhande rw'abakenyezi n'abigeme naho Berko watsinze Legazere 50 kuri 30 Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashyikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashyikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarashyikirije ijambo mugwi w'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika mu rugendo aherutse kugira ku cyicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York yababwiye ko yifuza gukomeza gukorana mu byerekeye butunzi n'ibihugu byiyemeje ku byerekeye kwigwanako no gushyiraho uburyo butuma abanyagihugu baronga ubuzi mu karere ka Afrika no muri Amerika akarere ka Afrika gafise ibintu byinshi bishobora kugirira akamaro abagira imirimo y'ubudandaji Afrika ifise amasoko akomeye 10 mu bihugu byo ku isi abutunzi bwiyongera byihuta bikomeye biri muri Afrika Perezida Trump avuga ko kwiyongera k'ubudandaji n'imitahe by'abanyamerika biciye mu mahinguriro atandukanye harimo uburimyi amasoko ntanga nguvu gutwara abantu n'ibintu amagara y'abantu gutembera n'ingenzi bizohindura kurushiriza ubuzima bw'abanyagihugu mu karere ka Afrika ikigo cya Amerika kijeje imigambi y'iterambere y'iki kinyagihumbi kiyobowe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika kizakiriko kiriyumvira gushira imitahe y'imiliyoni ibihumbi n'ibihumbi by'amadola mu gihugu cya Cote d'Ivoire igihugu cyagize intambwe zikomeye mu gutunganya neza inzego z'ubutunzi Perezida Trump avuga kandi ko bizeye ko amashyirahamwe y'ubudandaji yo muri Afrika nk'ishyirahamwe SASO rizokwiyumvira gushyira imitahe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika isosiyete SASO riko ryubaka ihinguriro ry'ibitoro muri Leta ya Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo bizotuma haboneka ubuzi butari buke ushasha muri Amerika Amerika izobandanya kandi gukorana n'ibihugu bya Afrika ku migambi ikomeye ijanye n'amagara y'abantu kuvyerekeye gutorera inyishu intambara mu karere ka Afrika Amerika yiyemeje gukorana n'ibihugu byo muri Afrika n'amashyirahamwe nk'umuryango w'ibihugu bya Afrika mu ntumbero yo guhagarika ubwicanyi kugwanya iterabwoba no kwishura ku bubabare bw'abanyagihugu imigwi y'iterabwoba nka leta ya Kiislam Al-Shabaab Boko Haram na Al-Qaeda ibandanya kugeramira n'ibihugu byo muri Afrika Amerika irishimiye gukorana n'ibihugu byo muri Afrika mu mugambi wo kurandurana n'imizi ibibanza abagira iterabwoba binyegezamwo kuzibira amayira bakoresha ku bijyanye n'amafaranga no kwerekana ku ivyumviro vyo migu bitagira ishingiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zikurikirana ubwicanyi n'uruhagarara bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Sudani yo mu bumanuko aho ubuzima bw'abantu miliyoni n'imiliyoni bugeramiwe Perezida Trump avuga ko guhagarika ububabare bw'abo bantu bizosaba umugambi w'amahoro uyobowe n'abanyafrika Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley azoja mu karere ka Afrika kuganira uburyo bwo gutorera inyishu no kwirinda intambara zibera mu karere ka Afrika Perezida Trump avuga ko Amerika yemera ko ibihugu birangwa n'ubwigenge na demokarasi arivyo biba biha umunezero n'iterambere kurushiriza abanyagihugu bavyo harimwo na karere ka Afrika
Icyo cyari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha ndashimiye Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya bino biganiro ndashimiye na Aloise Vigirimana yadushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri studio Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka yateramije ibiganiro n'amakuru yo kuri no saha mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.